VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti, muri kumwe natwe mu biganiro vya rino genekerezo rya 20 ukwezi no kwa gatatu kwa 2017 muri studio ya 18 Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Turasabye kubohatura hose. Aho twokwica tukaturuza nje bakatufasha n'umusegetera, kwata n'umusegetera dufise hamwe bamwe n'ibyo bakoresha hamwe n'abyo dufise.
Kuba dushika ngaha, turafungura abantu bose bishwe abangaha duhora binzarira bishi.
Aba ni bamwe mu banyagihugu baheruka kurira ibintu mu mvura yaguye mu mpera zino ndwi twaraye dusozereye. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya aho bageze. Abashika ku 300 babaye baracumbikirwa mu mashure, ariko baba abanyeshure canke abacumbikiwe ntaworohewe. Muti kubera iki? Muravyumva handi hato.
Dushitse muhira twararimbirenye ariko kandi gikwataha turabura. Hanyuma niho hacemwo bamwe baragenda kumurondera, turamwishaba kumuronderayo. Bagiye kumurondera bakibasanganye n'amaraso n'impuzu zose yari yambaye bazimukuye bazishira ahambavu ya nyamaraso.
Unawe n'umupfasoni Maria Habonimana yahungiye mu ikambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, avuga ku kibazo cy'umutekano muke maze iminsi wibonekeza muri iyo kambi. Impunzi zigera kuri zitanu zarishwe mu kiringo c'indwi zibiri gusa, abegekwa ko ubwo bwicanyi nabo nyene mubumva muri kino kiganiro. Ariko imbere y'ayo makuru yose ndabemereye mbanze ndababwire muri make ko perezida wa Philippines Rodrigo Duterte yatangaje ko adatewe ubwoba na gato nuko sentare mpuzamakungu mpanavyaha imugira ko amatohoza ku vyaha yama yagirijwe vyo kwica abagira urudandazwa rw'ibiyayuramutwe. Ivyo yabitangaje kuri no wamunga inyuma yaho umwe mu bahoze mu kwica mu kagwi kica abantu ku mategeko ya Duterte yavyemereye, kandi akavuga ko agiye muri kuno kwezi kwa gatatu canke ukwa kane bitarenze kurungikira sentare mpuzamakungu ivyagirije yegeka kuri perezida ko yakoze ivyaha bihohotera ikiremwa muntu. Ariko perezida Rodrigo yamye avuga ko ataco yagiriza kwijanye na gateka kazi na muntu, kandi ko atigeze ahitegeko numwe mu kugira ngo abajeje umutekano bice abakekwa ko urudandazwa rw'ibiyayuramutwe bigenjeje neza bigenza nabi. Mumenya ko abantu barenga 800 bakekwa ko urudandazwa rw'ibiyayuramutwe ari bamaze gupfa kuva ashikiriye ubutegetsi mu mwaka uheze. Abasirikare bashika batatu b'Abanyamerika barakomeretse ejo ku munsi wa mungu inyuma yaho umusirikare w'umunyafganistani abacucagiyemwo amasasu mu manuko bwa Afganistani. Iryo sanganya ryabaye mu gihe bari mu myimenyerezo ya gisirikare mu ntara ya Helmand. Abo basirikare ba Leta Zunze za Amerika bariko baravugwa nk'uko amakuru ava mu nteko mva makungu za UTAN muri Afganistani abivuga. Abategetsi ba Afganistani bashikiriza ko uwo yabarashe yaciye nawe araswa aricwa nabo basirikare mva makungu. Iyo ntara yarasiyemwo yabayemwo intambara ikomeye mu mwaka uheze, kandi uturere twayo tutari duke tugenzugwa n'abatalibani. Abasirikare b'Abanyamerika barungitswe yo gutanga imyimenyerezo ya gisirikare igamije gufasha abasirikare ba Afghanistane muri urwo rugamba n'abatalibani. Mwomenya ko uwundi mugwi ugizwe n'abasirikare bashika ku 300 b'Abanyamerika witezwe yo mu mpera z'uno mwaka gufasha abagenzi babo guhangana nabo batalibani. Umushikiranganje w'Ubudagi yajejwe kwivuna abansi yarabeshuje ivyagirije vya perezida wa Amerika Donald Trump ku munsi w'Imana ko Ubudagi buheranye Amerika hamwe n'ishahamwe ry'ukwivuna abansi ry'ibihugu vy'ibahari Atlantique OTAN n'amafaranga atari make. Perezida Trump yagiriza Ubudagi ko budatanga intererano yabwo muri OTAN nk'uko bikwiye, intererano igamije gufasha mu bikorwa vya gisirikare. Umushikiranganje Ursula von der Leyen mwita angazo yashikirije yavuze ko gutanga intererano muri OTAN atari co conyene co fatigwa ko kugira ngo bigaragare ko Ubudagi ataruhara ruriko ruragira muri uyo muryango. Uko kutavuga rumwe hagati ya Amerika n'Ubudagi kubijanye n'ishahamwe OTAN kwerekana ko umubano wabaye ku munsi wa gatano hagati ya Donald Trump n'umushanseliye w'Ubudagi atakinini wavuyemo. radio juri amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda no tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 mushobora kandi kumviganira vyacu muce ku bwa go kuri internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na ku bwa kwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ngire mwiriwe nari ndabice ku masonga mu ntango za kino kiganiro abanyagihugu muri zone ya Buterere commune ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura baheruka gusenyurirwa amazu n'imvura yaguye mu mpera zindwi twaraye turangije barifumbereje abagera ku majana 3 bacumbikiwe ku ishuri gitwa kubumwe riri muri commune ya Buterere mu gihe abandi bagiye gusaba indaro mu miryango itandukanye abo bacumbikiwe ku ishuri ryo kubumwe babwiye umunyamakuru Diane Ndonse ko batorohewe na gato co kimwe n'abanyeshuri biga kuri iryo shure dutega amatwi inkuru yiwe
muri zone buterere amwe nubwo abanyeshuri baho baje gukora ibibazo ikicwe cya Amerika cyahashika igihe cy'isa imwe n'iminota 15 yasanze abanyagihugu bariko barasohora intekera zabo abandi nabo bakubura mu birasi bongera binjiza intebe abanyeshuri baje gukora ibibazo nabo bari batamariwe bamwe bariko bibaza ko ibibazo bidakogwa baravye intekera z'aba banyagihugu zandagaye imbere y'ibirasi bakoreramo ibibazo userukira abanyeshure bo kwishure shingiro ryo kubumwe muhoza Idrissa atubwira ko batashoboye gutegura neza ibibazo bagira bakore
bera hariho abanyeshure kenshi iyo bariko baritegurira ikibazo baje kwishure bisaba yuko bafata umwanya bakagira nka revision mugabe byo bintu bivashoboye gukunda bivanye n'izingo yane z'aba bantu kwera hagati yabo nyene basanga bariko bara barashkwana ibintu by'ugwamo abana baterinduru abana barira bigatuma twebwe abanyeshure tudashobora kuronka umwanya wo kureviza ukwiye no gusubiramo ibyigo tugomba gukora ikibazo
uku kubisanya kw'aba banyeshure n'aba banyagihugu kwatumye abanyeshure bacererwa hafi iminota 20 kugira ngo batangure ibibazo abarongoye iri shure bavuga ko hamaze kononekara ibintu byinshi kubera aba banyagihugu muheto w'intwari Ferdinand avuga ko iminsi 3 bahamaze intebe 20 zimaze kuvunika ikindi ni buzu bwa sugumwe bwononekaye cyane kukaba nkako ibirasi bibwegereye birangwa n'umunuko uyu muyobozi w'ishure asaba ko bajejwe isuku bogira icyo bakoze kugira ngo abanyeshure fatwe n'ingwara ziturutse ku isukurike
ubuzu bwa sugumwe turabona yuko by'ukuri nabwo nyene bwaragize ikibazo kuko bwakiriye abantu benshi kandi na cyane cyane harimo n'abana benshi bagiye barahonona rya nini aho nyene twasaba yuko bishoboka boboneka umuti bogerageza kugira ngo wice imicafu
urongoye komite y'abavyeyi barereye kuri iryo shure Majambere Antoine asaba ko aba banyagihugu boshigwa mu bindi bibanza ku neza y'abanyeshure ariko kandi n'aba banyagihugu bavuga ko babayeho nabi kuri iryo shure batanga karorero ko kubura icyo baryama ko hamwe n'icyo bafungura eka mbere bavuga ko nuko kuguma babisanya n'abanyeshure mu birasi kutaboroheye aba ni bamwe baganiriye n'ijwi rya Amerika
abanyeshure iyo baje bacha batubwira ati dusohoke hanze mugabo iyo bongeye bagataha nko mu masaha 8 bacha batubwira ngo twongere dusubire mu mashuri urumva no guturatura nyene nivyo vyabindi twabuza aho twicara naho duhagarara turaduhagaze
turasabye ko bohatura usa aho twokwicara tugaturuza nje bakadufasha n'umusegetera kuko atari n'umusegetera dufise hamwe bamwe n'ivyo bakoresha mu nazo dufise
kuva dushika ngaha ntiturafungura abantu bose abangaha ntuhora binzarira bishi nta kantu barigira bafata ngwe mushika kure mwo dufasha mugasemerera ari leta ari mukuru w'igihugu akadufasha akaza kutugeraho akaraba tumerewe nabi gose ubu
ukukurindira ko abanyeshure baheza gukora ibibazo kugira ngo aba banyagihugu basubire mu birasi kubatera impungenge nk'igihe imvura yogwa
kuba toronga aho bugama userukira aba banyagihugu nuko amazina Claude asaba abajeje intwaro kubagarukira ko vuba
nuko twosaba yuko abajeje intwaro ko borondorera uburaro aba bantu bari ngaha kugira ngo izuba rireke kuguma ndibaturagaza imvura nayo ibanyagira naho ico gufungura kitaraboneka ngabo ntibabandanye babona amagogwa cyane
urongoye zone buterere Ernest Nduwimana avuga ko iki kibazo cy'aba banyagihugu bagishikirije aba bakurira kandi ko gishobora gutorega inyishu mu minsi ya vuba
ikibazo nkora mutima tuzo kwikanga mu kugira kajye abantu bave hajya abana bandenye kwiga rero twaragitanze kwa tukurira kugira turabe kucyo cyova mu nzira nibaze yuko ari no munsi cyanke jo bizuba byavuye mu nzira kuko biriko birakorwa byihuta
tumenyeshe ko kuva ku munsi wa kane w'indwi heze imyuzurira y'imvura imaze guhitana ubuzima bw'abantu 9 amazu atari make akabomoka n'imirima ikabononekarira mu ntara zitanu z'igihugu nk'uko bimenyeshwa n'umuyobozi w'igihugu w'amerika gisagara cya Bujumbura yari dosiye y'amerika
Arakoze Diane ndonse kuri ivyo vyose atubariye inkuru nshikiriye ubunyene muri studio no ku mupolisi w'ipete rya colonel yatowe ikiziga kuri paroisse Saint-Joseph iri mu Ngagara mu gisagara ca Bujumbura kuri no wa mbere mu gitondo ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Eloge wirika neza ariko araca ijya nino iyo nkuru Eloge uwo mupolisi ninde
Egome Diane umpolisi azwi ku izina rya Charles Ndihokubwayo akaba yari asanzwe akorera ku ishure ry'intwazangabo ry'igipolisi riri mu mitakataka mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi nk'uko twamenyeshejwe n'umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye hanyuma rero uwo nyakwigendera bivugwa yuko ejo isaha 9 z'umuhingamo ariho abagenzi biwe basanzwe bakorana bamubonye ijya nyuma mu gihe yari aje ava mu misa yabereye kuri iryo shuri ry'igipolisi ryo mu mitakataka azananye n'abandi bapolisi ariko ngo bamusiga mu nzira yasanzwe baha mu Ngagara nyene mu karitsiye ya gatatu iruhande hasanzwe hari n'iyo paroisse Saint-Joseph hanyuma ariko mu nyuma ngo yabwiye ngo bamusige mu nzira hirya gato muri kinama avuga ko agiye kuramukanya
hari ico umuryango canke izo nshuti ziwe za hagufi zoba zikeka ku bijanye n'iryo gandagurwa ryiwe
gushika ubu Diane no kuvuga ko amatohoza atanguye hari abantu babiri bamaze gufatwa basanzwe bakora kuri iyo paroisse Saint-Joseph kuko n'ahantu hari uruzitiro rwugaye bakaba bamusanze mu ruzitiro hari n'imyango abo ngo bafashwe ku bw'imvo z'amatohoza ikindi gipolisi cyatumenyesheje n'uko ubu uye n'ibiba bitakozwe ngira ngo biriko birakorwa haca haba kimwe bita autopsy mu gifaransa bapime barabice bacashoboye kumwica kuko nkuko twabwiwe n'umuvugizi w'igipolisi nta gikomere na kimwe nta maraso na makeya yaboneka ku mubiri wiwe ntawo bisigura ko atavuga ko yanizwe canke yarashwe canke yakubiswe ikintu canke ngo biboneke ko yarigwanye yari kagwana n'abantu bavuga bati dutegereza kugira amatohoza umuganga akaraba icyamwisha
Eloge wirika neza urakoze kuri ivyo byose uduciriye muri make turaza kongera tukwikore ko handi hato kugira ngo iyo nkuru uyiduhe ku buryo buramvuye makuru yacu yo hanyuma
urakoze nawe dia
Ivyo mutekano tuyandaniza mikambi ya Nduta iri mu gihugu cha Tanzania impunzi z'abarundi zahungiye muri iyo kambi zimenyesha ku mutekano wazo atako wifashe ni nyuma yaho mutamazwi ku izina rya Kabiri Gimark agandaguriwe kwa kabiri w'indwi hera n'abantu bike kwa kuba ari abaha amakuru dukura muri iyo kambi yemeza ko hambavu ya Kabiri Gimark hari kandi abandi bagera kuri bane bamaze kwicwa kuva mu kwa mbere bahogwa hanini ubutaka bw'abaha basenyamwo navuganye n'umufasoni Maria ha Imana kuri ico kibazo atangura mbwira ko ubwo bari bwinshi ku bafasoni kuko abishwe bose biciwe mu mashamba abafasoni bagenda kuronderamwo inkwi reka mukurikira ikiganiro twagiranye
haraciye nyena meza 5 uyo mutekano nyena ta ngumva bakenyeze nyene turagenda gusenya mu ishyamba hama nyene bakadutsinda nyene tukagira ingorane hama rero ndetse tukakorerwa n'ivyafurambi bakatwiruka ko ngumva nyene abantu 5 bamaje gupfira mu ishyamba bakabatemagura bagiye gusenya udukwi bakabatemagurira mu ishyamba bamwe barabatora ibiziga tugija mu ishyamba gusenya kwabuze nyene twobigi kwica yuko nyene akarorero nka jewe batwajanye nyene yo muri sigiri kabirigi mariko twagiye turi abantu batandatu ariko twatashe turi batanu bonyene
byagenze gute ivyo muhisi kabirigi mara
numa twatwajanye gusenya mu ishyamba hanyuma basaba twiruka ko batwirutse ko kuriruka nawe kubera atashoboye kwiruka baca baramufata cyane baramwica dushitse muhira twararimbire nyine mariko kandi ko ataha turabura hanyuma niho hacemwo bamwe baragenda kumuronda basubira mu ishyamba kumuronderayo bagiye kumurondera baca basanganye n'amaraso n'impuzu zose yari yambaye bazimukuye bazishyira bavuye nyamaraso hama ni byari yambaye byose amayebe yose yari yambaye byose barabikura bishyira amavuya nyamaraso ariko nta n'ikitwiga bigeze babona
abo barabikoze hari abo mwikeka canke imvo mwikeka zo bazaratumye ubwo bwicanyi bukoregwa uwo nyakwigendera Mariko Kabirigi
oya na batanzania nibo bamwishye
ivyemezo mufise ni vya
urumva kubera nibo bariko baratwiruka ko bavanye ku muhana w'umuhanyene ama nibo cyare dushiraga rero tukiruka kandi twamaze kubona nyene karaba Tanzania nyene twarabumva nyene mu mvugo kubera bavuga nyene barabahanye bavuga nk'abaha
amwe mu majambo bavuga
bavuga nyene ngo hego tangira babarundi ngo uzampunzi ngo ziri mu mashamba yacu mu matongo yacu ngo nimutangire ama bose reba cyare barashobora dukanye nyabahanyene barakwira amashamba nyene nyene baruzura ishamba rumbi vyore twabyumva rero turiko turiruka ikintu cabaranguru babari bafise imyambi
ko musubiyemo amajambo bariko baravuga iyo majambo bayavugwa mu rurimi musanzwe mutahura mwebwe ko muri abarundi
twaravyumva ivyo bavuga yego ikirundi kimeze nk'igiha
hanini izo mpari ziri hagati y'aba habungaho muri Tanzania n'impunzi z'abarundi zifatiye kuki zihagaze kuki
zifatiye nyene kubera bavuga ngo reka ngo impunzi ngo ziri mu matongo yabo nibyo shavu bafise tugitwa baguma batwirukako
abajejwe amakambi canke abo mu ishami rya ONU rijejwe ivyo impunzi RCR ico kibazo hari ico maze gushikiriza kugira ngo banababwire nimba mutarenga agataka ka mwategerezwa kugumamo
ego barabije ariko nta kintu badufashamo
ayo matongo bavuga ko mujamwo ubundi ni amatongo yegukiye impunzi canke muragira bigashika mukarenza muri ko murondera ico rirenza
oya urumva nuko be inzu nyene dutahamwe ziri mu matongo yabo
zubatswe nandi izo nzu
nayo weni bera mu kwambere nyene abantu nyene bagumye baza baratemagugwa nyene bapfira muri ayo mashyamba nyene tuza gusenya mwinka guhera ku wa kabiri menya neza yuko hamaze gupfa abantu batanu
imiryango yabo yarashoboye kuronswa ibiziga vyabo
oya nta numwe yigeze ababona nta kiziga cabo umuntu aratora
hari kiriko kirakoreka canke ico babemereye ko bagiye gukora kugira ngo bashobore kumenya aha abo bantu baca bajana
reka nabyo dushobora kumenya nta na gitoya dushobora gutora
hagataho mwikambi impunzi z'abarundi ya Nyarugusa umuntu ya Nyarugusa umuntu umwe w'umurundi nawe yarishwe mu ijoro ry'uno wa gatandatu inyuma yo gufatirwa mu nzu ari kwiba igipolisi cagiye kwashika abanyagihugu bamaze kwihanira abantu batanu barahagaritswe na polisi ku mvo z'amatohoza aha tukibutsa ko ubusuma bwari bwabaye ndanse muri iyo kambi aha basuma bagendana imikasi inzembe ibibugita n'ibindi bikoresho bakoresha mu gutabura amahema abamwo impunzi z'abarundi maze iki nucho sekiri mu nzu bakikora bagaca bagifata impunzi z'abarundi zihanira zisigura ko zibitegwa nuko ugize ngo arafashwe yamara umwanya mutonya gusa igipolisi gaca kimurekura twagerageje kurondera abajeje umutekano mu ikambi ya Nduta na Nyarugusu kugira ngo twumve ico bavuga ku ico kibazo ariko turabakena ico bikoze polisi yagabishije ku munsi wejo impunzi zose n'ababa mu micungararo y'imakambi ya ikambi ya Nyarugusu ko uzosubira gufatwa yihaniwe yihanira canke ariko aragira iterabwoba ku mpunzi azohanwa vya karurero Ijugi Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turacari mu kiganiro iwanyu mu ntara ikiganiro tubandaniza mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'igihugu cy'u Burundi neza na neza muri commune ya Rutovu ivugwamwe ubukene bw'amashure y'imyuga yabwirizwa kwakira abana batashoboye gukwiza amanota yo kuja mu gice cha kabiri c'ishure nshingiro abavyeyi batakambira leta y'u Burundi gukemura ico kibazo vyihuta kuko indero y'abana bataja kwishure iri kwisa nk'ibagora ni mu gihe abana begwa n'ico kibazo bo bamenyesha ko atamwa kabasigaje bataritangurira ubuzima bundi butari ubw'amashure. Alain Yves Irankunda muri commune ya Rutovu.
Bamwe mu bana batakwije amanota yo kubandanya amashure y'igice cya kabiri cy'amashure shingiro bo muri zone Icondi babwirijwe rya Amerika ko bababazwa n'ubukene bw'amashure y'imyuga bwibonekeza. Abenshi muri bo bakavuga ko badategera impamvu n'ubu muri iyo komine irangwamo amashure atarenga abiri y'imyuga. Ayo nayo akaba adashobora kwakira abana bose batakwije amanota yo kubandanya kubw'ubwinshi. Ibitigiri vyemeza ko ibice 30% ari abana bakirindiriye kwiga muri ayo mashuri y'imyuga nk'uko amakuru duhabwa n'abajejwe intwaro muri komine Rutovu avyemeza. Abana bakirindiriye ko amashuri y'imyuga bemerewe na leta yubakwa basa n'abatayicizere cakazoza. Uyu numwe mubo twaganiriye afise imyaka 18.
Numva mbabaye cyane kuba amashuri ataratangura nta nakazi fise. Kubera nkiri muto bari baratwemereye amashuri y'imyuga ntarigera natangura kazoza kanje kweri ntaho gahagaze.
Bamwe mu bavyeyi babo bana babona ko ico kibazo cyo kugwiza amashuri y'imyuga kiriko kirafatwa minenegwe. Simbabaje Sirire umuvyeyi w'abana batanu afatira ku mwanya uheze iyubakwa ryayo ariko nirishigwe mu ngiro. Zidonia Hakizimana umuvyeyi we abona ko indero y'abana bakirindiriye kwiga muri ayo mashuri y'imyuga isa n'ititaweho.
Kubera kuba ubona umwana wa murungitse ngo aje kwiga yiteze imbere hamuka ukabona yagarutse ubuzima bw'abana bacu kuba buriko burahagara.
Hambavu y'ubwo bukene bw'amashuri y'imyuga abavyeyi bamwe barafashe ingingo yo gusabira abana babo guhitira ariko amakenga bafise ni menshi mu gihe busubire bakananirwa ayo mashuri y'imyuga atarubakwa. Muhitira Leonidas umuvyeyi asaba ashimitse ko indongozi zoshiramwe ishaka mwiyubakwa ryayo mashure.
Biratwaza cyane icyo cyo n'inkumugani mingana n'icyo tuzi kwa bana bicaye muhira je uyicaye muhira atwabaje cyane bikana dutangaza tworonka ayo mashuri nk'abandi kugira ngo abana babandanye kwiga. Umwana mu gutera imbere abaza ubwenge akajya nk'umuvyumwuka kuko vyumufasha.
Abajejwe intwaro muri komine Rutovu barahumuriza naho biruko ko umugambi wo kubaka amashure y'imyuga uri mu kuja mu ngiro. Aha Simbare Salvatore umuhanuzi wa Mustanteri ajejwe intwaro imibano hamwe n'imico kama aratanga icizere ca vuba.
Nibatekane nibatekane aha muri komine ya Rutovu yashuri y'imyuga mwakuza iratangura zone yose zobifise ishuri y'imyuga zone yo shingiro rya mbere tufaranga tuzoronka intego tuko turabitegura birimo ikoresho vy'imyuga rumva biragoye. Ndibaza ko na leta ifise uruhare runini nibimenye yuko amashuri tuko turubaka nayo nyene birabe ayikubitiza ibifunsi isaba bagira neza hakirika.
Hambavu y'ico kibazo cyo kutaronka amashuri y'imyuga kuri abo bana batakwije amanota yo kubandanya igice cya kabiri cy'amashuri shingiro haribonekeza kandi ubukene bw'ibikoresho ku mashuri y'imyuga ahasanzwe nk'uko amakuru dukura mu bajejwe intwaro avyemeza. Ibururi mu bumanuko bw'u Burundi. Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
No musi saa 10 mukaza gushobora kumviriza umuhanzi w'umunyarwanda kazi Diana Teta haza kuba ari kumwe na mugenzi wacu Eddie Gwema mu kiganiro muri isanga. Dusubire kandi mu makambi ahishami rya Onugitaho ivy'imfungurwa ku isipa mariheruka gutanga ibihembo vy'ibiribwa ku mpunzi z'abarundi hamwe n'abanyagihugu b'abakongomani 600 bakora imirimo yo gutera ibiti ku misozi ya Rusenda. Inkuru irambuye n'umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo.
Irishiramwe mpuzamahanga rishinzwe ibiribwa ku isepamu ribinyujije mu ishiramwe rya Dede na Desape rikaba riri kwishura ibihembo by'ibiribwa byiganjemo efu y'ibigori, amavuta y'ubuto ndetse n'amashaza ku mpunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani baba mu Rusenda. Bari bamaze igihe cy'amezi atatu bakora muri gahunda yo kurengera ibidukikije batera ibiti. Wari umunezero mwinshi ubwo bakoze muri gahunda yo gutera ibiti bishugwaga ibiribwa. Bakaba batangarijwe igihe Amerika ko ibi byo bahawe bije ari inyongera ku byo bari basanzwe bapokera mu nkambi, nubwo taba byorohe buri wese kubona akazi ko gukora mu biti.
Cyagenze neza, turasimye kukazi twakoze. Mugabo kintu tubuze numunyu, mugabo ubufu turasimye, amafuta turasimye, n'ubufu turasimye.
Iminsi 42 ndafise ibiro 84 afise mu biro 84 ndafise ubwishaza biro 25 ndafise amavuta angana n'umugere numwe n'ibice 8
ubu kuri umuseribateri urabikoresha iki?
Kubera umuseribateri iramfasha kwiyungunganya kuburyo ko tujya two kujya turonka mu ikambi tw'amabo acacho turiko turadufasha bihera mu gihe ukwezi kutaba kurahera
ariko ibi
ibi bica bimfasha ikazotuma ukwezi ndakumara neza mfise udufungu. Umuntu yagize icyese akaronka aka kazi ntashobora gusonza kuko aka kazi no kugira umuntu akaronke biragorana cyane.
Bigenda gute?
Atanga amafaranga 1520 kugira aronka aka kazi.
Kuri bande?
Ku basanzwe bagakoresha bajya bitwa abagronome.
Iyi gahunda kurengera ibidukikije yifashishijwe impunzi n'abaturage b'abakongomani. Uhagarariye ishyirahamwe rya Desape ngo ipensa avuga yuko usibye kuba abaturage bifashishwa mu gutera ibi biti, imisozi ya Rusenda yari imaze guhinduka ubutayu binabafasha kurushaho kongera ubumwe n'ubusabane hagati y'abakongomani n'impunzi z'abarundi. Umwe mu bagore bakorera amashyirahamwe uyu murimo wo kurengera ibidukikije asaba aya mashyirahamwe ko yajya bahembera igihe kuko hari igihe bafunga amezi atatu batarahembwa kandi baba bakoze akazi katabemerera kubona umwanya wo gushaka ibindi biraka bishobora kubafasha gukemura ibibazo by'ibanze byo mu ngo.
Barateye ibiti kongera turabibagarira, kongera tuduga ku misozi kandi kuvomera tugapakira amashashe. Twarakoze akazi nyine kakivuna gose. Batwatwara nk'ibiti 50 nk'intuze nk'ibirometero bishika nk'ibirometero 50 ahantu tushobora kumva ngo ngahantu hari n'ugushika irweba. Barakunze duhejeje ukwezi baca baduhereje utuntu twakoreye.
Ukwezi kurangiye bakaba?
Amashyirahamwe
ya Dede na Desap akaba yaratangije gahunda yo kurengera ibidukikije mu Rusenda mu mpera z'umwaka w'2016 nyuma yaho kuza kw'impunzi. Amashamba yari asanzwe mu Rusenda yagiye akoreshwa haba mu gutwika amakara ndetse no gushaka inkwi zo gukoresha. Badatse ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda.
Urakoze Vedaste ngabo. Akaba ino ngaha duceye dusozerera ikiganiro cacu iwanyu mu ntara yacu no musi. Ariko imbere y'uko duhana gahindukira, ndayibutse muri make ko inyuma y'imyuzurira y'imvura yaguye ku munsi wa kane w'indwi heze muri zone Buterere ya komune Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura, abanyagihugu bashika ku 300 batijwe uburaro ku ishure shingiro ryo ku bumwe muri iyo zone kugira ngo bashobore gukika umusaya. Ariko rero baba abanyagihugu canke abanyeshure ntiborohewe kuko sikanya mu birasi kugira bamwe bashobore kwiga canke abandi nabo baryame. Iyo nkuru murashobora gusubira kuyumviriza kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Mwakoze mwe mwatwumviriza. Yakoze Innocent Kimenyi yashikanye amajwi ahiwanyu na ingenieur bari kumwe. Diane Nahazoe twari kumwe ku kiganiro iwanyu mu ntara. Ndabatumire mu biganiro vyacu bitandukanye vyo mu masaha ari imbere. Harimo ikiganiro muri sanga muza gukurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 igihe c'isaha 12 turaza kwashikiriza amakuru avugwa mu Burundi. Igihe c'isaha 1 n'igice naho ni amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika. Muroranigwe mwongere mugire indwi nziza ahiwanyu.